VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi kandi Ijwi rya Amerika yujuje imyaka 75 imaze itangira ibiganiro. Mwese mukomeze rero mugire isabukuru nziza mwe mwumva Radio Ijwi rya Amerika umunsi ku wundi. Mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu.
Tugiye aho Kopeye Gitega ikorera kasanzu bazama na polisi bose ari bigingiye bamwe babona ko bashobora kukubona ntibakumenya cyangwa bazi ibintu ntibavyumve cyane bavyishura abandi nabo atanakimwe bashobora n'ugukanura badakanura.
Uyu ni Bwana Jean Claude Nimenya, numwe mu bakozi bakuru bashinzwe iby'amafaranga muri banki Copec Gitega nyuma yuko iyi banki imaze kwibwa amafaranga agera kuri miliyoni 60 z'amarundi. Iyi nkuru ku kibazo cy'ibwa ry'amafaranga muri iyo banki kimwe n'ikibazo n'inkuru ku nama mutekano yahuje za baministri batatu b'u Burundi mu ntara ya Bubanza. Tuzaga kuko gato mu biganiro byacu ku rya Amerika mwese mugume ku maradiyo yanyu tubaye tubararitse. Leta y'u Burundi imenyesha ko igiye kwimura imiryango irenga 500 yabaga mu nkambi yahitwa Kagaragara ni muri zone Buringa mu ntara ya Bubanza. Ibyo byemejwe nyuma yuko abaministri batatu ba guverinoma y'u Burundi bakore inama y'umutekano aho muri iyo zone ya Buringa. Ni inkuru yateguwe mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka wagiye aho muri Bubanza.
Aherekejwe n'abashikiranganje babiri ba leta y'u Burundi w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni n'uwo kwivuna abansi Emmanuel Ntawumvukiye, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yakuriye inkoni ku gishitsi abaserukira abanyagihugu baba mu kigwati cya Kagaragara kiri hafi y'ishamba cimeza rya Rukoko ko bategerezwa kuhimuka vuba. Pasikari Barandagiye yashikirije muri iyo nama yabereye mu nyubakwa za Rise Buringa ko igicapo c'ishamba cimeza rya Rukoko cerekana ko abo banyagihugu bavogereye ico kibazo banza gikingiwe
uretse yuko bujejwe amashamba aje kubitomora neza arafise ni karata icafye ko aho reserve igera umuntu aze ko ari muri yo perimetre iri muri reserve nta kindi kintu na kimwe ashobora kuvuga atari guca bugufi akitura leta kuko na ha leta pasabye aba leta kagwa bice mu mategeko ni sawa mugamaze kuba muri reserve ni muri leta cyo ni cambere aho ni ruhande rw'amategeko gusa aho ni ruhande rw'amategeko. Noneho ujeje uri polisi yabivuze no ujeje gobete yabivuze yuko aho hantu hari muri leta ni muri reserve niko amateko avyerekana.
Abo banyagihugu ariko babananya bavuga ko ico kibanza co mu Kagaragara bakivukiyemwo banakivyariramwe imbyaro zitari nke nkuko bamwe muri bo babivuga.
Twarahabaye turarima niho twavukiye jewe ndahavyariye imbyaro indwi nari bwigere mbona umuntu aza kuvuga ati mwarenza karimbi cyankwe muri ko murarima muri parake
nkajiwe niho navukiye navuze 68 kugeza uno munsi badata badusizaho ntahandi dufise dutera tuja hani nicyo twosaba nuko bo dusubizaho twari tubaye kuko tubabaye imyaka myinshi ntitubona rera amaherezo yacu iyo tuzova niyo tuzoje.
Kubijanye nuko ababaye imyaka myinshi ngaho mu Kagaragara bavuga ko bahafitiye n'ibipapuro umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu ntiyemera izo mpapuro bavuga ko ari izo mu 1981.
Uvuze ngo mu 1981 iteko ngo ryarahabegurira daboro sinzi nuko iryo tegeko ingene ryakozwe namba ryarahindutse ni ukubera ryari teko ribi ryari rifise ibindi riho nyanga amategeko cyane cyane ubwirizwa shingiro ritubwira ati ni ugutunganya urugero rwumvikana ekilibre hagati y'amategeko y'umwenegihugu n'amategeko ya leta ubwo rugero ruteza kuba n'amajya ryashyizweho rikaza riho nyanga ubwigenge bw'abandi benegihugu benshi nta kibuza yuko rihinduka.
Yunganira mugenzi we w'intwaro hagati mu gihugu umushikiranganje ajejwe umutekano nabo nyene yabwiye abanyakagaragara ko ico kibanza ari ca leta kandi bategereza kukivamwo byanse bikunze. Umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni
nimba mwabonye abashikiranganje batatu bahagurutse no munsi kuvuga yuko byari byo mu Gatumba cyangwa ibyo mu Kagaragara batarondeye ngo bongere baronke umwanya wo kubisesangura bamenye ibiri imbere n'ibiri inyuma yabyo. Nituze dufata ijambo rero ngo nuko turi imbere ya kamera ngo dutangure kuvuga ijambo rimwe tunyegeje atatu aho ni ibintu biba bigiye kumera nabi harya hantu nihashake habe harabaye hiwawe kuntwaro ya cyane cyanye kuntwaro ya mbere cyangwa ya kabiri no munsi kumvo zo gukingira ibidukikije leta yarahashize muri reserve ya Rukoko ya Rusizi
mu kwezi kwa 12 kumwaka uheze abanyakagaragara bari birukanywe muri ico kigwati begeranirizwa ku biro vya zone Buringa inyuma y'indwi umwe gusa basubijwe muri ico kigwati inyuma y'inama aba baserukira bagiraniye n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana kuri ico bishube ko yari yabanyingo fata kibanza mu kurindira kwico kibazo gitorerwa umuti umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu yemereye abanyakagaragara ko mu minsi iri imbere bazimurirwa handi ikibazo c'umutekano nticasigaye inyuma muri iyo nama abashikiranganje batatu ba leta y'i Burundi bibukije abanyabubanza kubandanya babungabunga amahoro n'umutekano babahamagarira gufashanya n'abajejwe umutekano gutesha abaza kuhungabanya bazananye mu ishyamba cimeza rya Rukoko ikindi cavuzwe muri iyo nama yahuje abashikiranganje batatu ba leta y'i Burundi abajeje intwaro mu ntara y'ububanza n'abanyagihugu n'inzara izuri inzara yaturutse kwindagurika ry'ibihe abo bategetsi bahumurije abanyabubanza babwira ko leta y'i Burundi itareza amaboko kuri ico kibazo kugira gitorerwe umuturama mu ntara y'ububanza iri mu burengero bw'u Burundi Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika
abakomeje kutwumva bamenyeshe ko uyu munsi tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri ijwi rya Amerika ryujuje imyaka 75 imaze ishinzwe ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byaryo mu cyongereza birumvikana bwa mbere mu kwezi kwa kabiri 1942 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose icyo gihe icyicaro cyayo cyari mu mujyi wa New York ubu tuzakomeza kwakira ubutumwa bwanyu n'intacyo kubijyanye n'isabukuru mu ruko kwezi kose kwa kabiri turabararitse rero mukomeze mututumikire mutwandikira haba kuri Facebook cyangwa se mwatwandikira kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com dukomeze amakuru yo mu Burundi ishyirahamwe ry'urubyiruko JAP risanga ubukene bugarije abakiri bato mu Burundi butatuma babasha kubaka amazu mbere y'uko bashinga ingo zabo iyi nkuru yakurikiye n'umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse wagiye mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi
muri kese ku Burundi ukubaka inzu wari umugigwa ushaka kubaka ugwiwe yaherako imbere yuko agira ubugeni uyo mugigwa uraguye mu gihe cyano n'ivanye n'ubukene buri mu gihugu nkuko bivugwa n'umukurambere w'imyaka irenga 60 cyugiye Amerika ryasanze muri zone Kabonga komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba
kigura abona mu bisanzwe batubwira ko umwana w'umuhungu akabana imyaka 20 aho 22 hanyuma agaca baraba nuko afise inzu urumva afise n'akarima hanyuma amaze kubona ibyo bikwiye ntangwana nimwe yabamo baca bamurekuye akagenda muri komine akandikwa ariko ubu rero mu bisanzwe
ntibiborohera nkuko byatworohera kare kubera ubukene buriho mu bantu
hari naho se wo muhungu usanga afise nk'imeto 15 kuri 20 mbo ugasanga muri zo 15 kuri 20 yarakuye ko nka 10 kuri zitanu kajisanga afise nka batatu aho bane urumva rero bica biguma binanirana nuko
naho biruko mikorwa rusangi byabereye mu ntara rongoye mu ndwi iheze bero mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku radio nkuru y'igihugu mu ntango z'indwi buri amatari ntara ya Makamba gad ni ukuri isabye gwaruka gwo mu ntara rongoye ko go banza kubaka inzu mbere y'uko rugira ubugeni
umubere y'uko umuntu arongora umusore nuko azokubaka inzu hama gashira kwibati rero ndabye murindi ukwibaruka mbona dufise mu ntara ya Makamba nkuko nkubu nk'akarero nasabe ne giko bashyumba 600 ubu tugeze ku 900 ibaze mu mwaka umwe twatugeze ku bantu bangana gucyo umva nabantu beshi cyane kandi beshi bava hijya no hino abarongora bakiri bato urumva ni kibazo ni muri ya ntumbere kugira ngo uko kurongora hakiri kare bitware umwanya habero tari yo kurongora ko yorongwe afite imyaka 21 azorongwa afite nka 23 nine yitonze yarondeye ko tubati yubasohokazuka bacuba ndasara umugabo kabara akazuga komeye
ibyashikirije n'umuyobozi w'intara ya Makamba bamwe mu bigeme bo muri iyo ntara mu ikomine ya Nyanzarake mu zone ya Kabonga abo twaganiye barabishimye naho bamwe muri bo bashikirije amakenga
nivyo yavuze ikibazo ciza kuko iyo maze kurongora atanzu ufise haraho ubukene bugutera canke ukagwara mahera y'ukuriha inzu urumva bica bibi ikibazo bigaca bituma bagira ibibazo bikomeye cyane iyo bariko barabasohora mu nzu
amaze kuba afise inzu abamwe akafita itongo arima biroroha barakora bagakorera hamwe n'ababakenyewe barasangira ubukene twabarinye tukabafasha bikarutaho bo kubakana batageraho babo
ibintu biragoye iyo wumva kubaka yukubaka mugabo witongorira goye kuro
nge nk'umwigeme n'iciza mugabo
nk'ubunye ubuzima barazimbye. Hari igihe usanga umuntu afite itongo mugabo adashaka kuronka amahera yo kubaka. Bijyo dutera ingorane nyene kuko usanga beshi bage ntibarongo gukora imyaka igendera barega.
Ishira hamwe ajape rejeje uterambere ry'ugwaruka mu Burundi rifite abanywanyi bagira ku 300 mu ntera makamba ivuga yuko amikoro y'ugwaruka gwa none atagorohereza. Eric Sengimana arongo iryo shira hamwe
turabona ko kitoroshe cyane turavye amikoro y'ugwaruka kosaba nyakubahwa buramatari w'intara ya Makamba akabirekeza uko byari biri nkuko umuntu wese ahisemo agashobora kubaka urugo rwiwe yisunze uburyo afise nimba ashobora gupanga nimba ashobora kuraba hashobora kuronka inzu kugira ngo ntihagire umuntu azoreka kubaka urugo rwiwe kubera imvo canke iri
ikigo cy'igihugu yisebukije ibijyanye n'ibiharuro mwaka 2014 cyashize habona kugwaruka mu gihugu cy'u Burundi rurenga 50% hagataho cigo cerekanye yuko kurugero rw'ibihano bitatu n'ibicindwe kwijana byabo bashomereye naye 41% by'ugwaruka rw'u Burundi babeshejweho n'ubuzima bwo kwisumamwo rifatiye ko ibyo biharuro shira mu giterambere ry'ugwaruka ajap imenyesha yuko bariko barasaba kugwaruka goroshe kibanza kibereye mwibwizwa shingiro
mu kugira ngo ugwaruka ruronka kazi na cyane cyane akazi nyako gashora kubabeshaho no kubaka ayo mazu nuko ibwirizwa shingiro ritegezwa kubaye kibanza muri leta igihugu turi beshi murabona ni nabo beshi cyane batagira akazi ugacho sanga kandi abonyene ivyo ico gice cy'abantu ba mu Burundi nibo batagira akazi nibo batariko barakora mugabo ugasanga abo akuze nibo bashaba guma baronka ubwo buzi nibo bashaba guma bikwegerako
mu gihugu cy'u Burundi mwomenya yuko leta ariyo mukoresha mukuru leta y'u Burundi nayo bivanye nibihe bya politiki n'ubutunzi kuva mu mpera z'umwaka wa 2015 yarahagaritse gutanga ubuzi ikabonga muri komine Nyanzarake Fidelite Ishatse ijuru rya Amerika
urakoze Fidelite Ishatse turacyari mu Burundi tuve Makamba tujye mu ntara y'Igitegaho abantu bataramenyekana barayibye banki Copec amafaranga y'amarundi ari hagati ya miliyoni 60 na miliyoni 70 kugeza ubu abakora iperereza bamaze guta muri yombi abapolisi babiri n'abazamu batatu umunyamakuru w'iryo Amerika Fidel Antoine Sabimana ari Igitega niwe utugezaho ibisobanuro kuri iyi nkuru
amakuru twahawe na Jean Claude Nimenya umunyabigega jeje vy'intwaro n'ubutunzi muri Copec amenyesha ubwo busuma bwaraye bubaye muri Copec Igitega bwahitanye amamiliyoni arenga 60 y'amafaranga y'amarundi Jean Claude Nimenya agira katubwira uko vyagenze
nkuko muba mwaje kuvyumva canke tamwe amwe amwayiboye turi matohoza tugiye aho Copec Igitega ikorera tusanze abazamu n'abapolisi bose ari biyingiye bamwe babona ko bashobora kukubona ntibakumenya cyangwa bazi ibintu ntibavyumve cyane bavyishure abandi nabo atanakimwe bashobora n'ugukanura badakanura twaje kubona nuko bashobora kwabahaye ibiyobyabwenge inzoga imikate bahama barashobora barinjira muri Copec ndani bashikana muri Coffrefour baramena ko frefora akoresha amabombone n'amamereza batwara amafaranga nta kindi kintu batwara amafaranga gusa amafaranga batwaye miliyoni 66 235 541 ikigezweho n'isho cy'uko turiko turarondera ko tumve ko twacanisha n'abantu bamaze gutora ubwenge tumve ko twashobora kumenya izindi nkuru cyangwa dufate abatwivye
aho tuwashika kuri Copec Igitega mu gisagara cha Gitega hari mu masaha ya saa mbiri zo mu gatondo tuhasanze abanywanyi bugarije iyo Copec igipolisi naco kibasubiza inyuma mu kurindira ko kiraba uko iyo Copec yaraye isahu ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu babika amahera yabo muri Copec Igitega aho bamwe basa n'abihebuye
nyine ko umubabaro ntangere nyine umuntu ashobora kugira none umuntu yarakeneye nk'utwo yikufashisha none ngo ntashacoro aronka yifashisha umva ko ari kibatsi
ndavye mbona amafaranga yose numva ngo baratwaye urumva umuntu ucarinda kurindira ama tukaraba ico bari budufashe abari basanzwe baje twivye bikogwa
je mbona yuko baraba ingere babigenza kuko aho umuntu yamengana umupfumu yafangwa n'umuntu sinzi ngene tuza kubaho nkaje narinzi ndushenze gutora udufaranga muri kino gihe tugeze murumva nuko nabanyine ngene bo bigenza
nkubatakaze mfise udufaranga twanje niyo nari naratubitse urumva numva mengo no kwiyahura no kwiyahura none ndoba ugute mfise abandi niyo narinje kugira ndabe yuko ndoja gutanga karasi bani manje kurondera utuntu norangura
kumakinga afise no banywanyi ba Copec ya Gitega Jean Claude Nimenya umunyabigega jeje vy'intwara n'ubutunzi muri Copec arahumuriza
abanywanyi niba nyashobwa bwamumore amafaranga abanywanyi ari arakingiwe ndazi yanzu zisanzwe zikire by'amasuranga chagituma haa ahivyo mukozi haa hivyo babandi nta munywanye numwe kushika no saye vuga ko yigeza bara amafaranga yewe cyo cyo gikomeye ama ikindi ubu hariho ubuhinga urumva bo bafise bwo kwiba bwo guha ibintu abantu bibayoze ubwenge ibyo nubwo babiba abakozi bacu baratsi ko bizira hariho namategeko bazi yanditse mu kirundi no mu gifaransa ababuza yuko kizira gufata ikintu gufatira ikintu ku kazi urumva abo nabo dusanzwe dufise ko bubasha kandi abandi badufasha gucunga bajeje umutekano abantu babasha tubafise ko mugabo nabo nyene baza yuko kibujijwe yuko bafatira ibintu ku kazi
abazamu batatu n'abapolisi babiri bafashwe batabwa muri yomi muri kano gatondo kumvoza amatoza kopege gitega iba ya gatatu yibwe mu buryo bwo kuyobya ubwenge abapolisi n'abazamu barariririye inyuma ya kopeke gihanga mu ntara yabanza mu burengero bw'u Burundi na kopeke makamba mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi mu gisagara cha gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Nturere kazoza
bakunze bikiyago cha politike Nturere kazoza ndabaramutse nongere ndabahikaze uno munsi ni kiganiro kidasanzwe kuko twagihariye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye agaruka ku cyo CNDD FDD yiyumvira ku masezerano y'amahoro y'Arusha no kubotumirwa mu by'ukuri mu biganiro vyohuza abarundi
amasezerano y'Arusha rero yari yarasinywe kuva kuri 2022 yemera none wakwemera icyo we utaze jewe ndibuka bagitangura ibiganiro by'Arusha mu 1998 twaragiye jewe n'uwitwa Kobako Gaspar tugiye gusaba ko natwe tuja mu biganiro twafungiwe Dar es Salaam baradufunga hanyuma hajya bariko baradukubita inkoni niho nabaza none mwe mushaka ko twemera iki tutemeye ni mutubwire icyo mushaka ko twemera ngo nimwemere ko muri abasoda kwa Buyoya ngo baje kwica impunzi z'abarundi ngo bari ngaha muri Tanzania turabwira twebwe
muti turiwo
turaba senede FDD twe tugwana na Buyoya none twahindutse abasoda kwa Buyoya gute ngo zana ibibaranga twebwe ntiduca kuri aeroport ngo dusabe karaga muntu ntayo baduha ntibaduha passport ko tugwana na leta twe twaje twagerageje uburyo bwose tushike kuko natwe turakeneye amahoro baratwanye kushikaho dusaba tuti basi nimutureke twisubirire inyuma ivyo mukora murerwa twebwe duca turitahira twigarukira Burundi urumva rero amasezerano y'Arusha ntibigeze bashaka ko twebwe tuyaja
bagunye babakumiye
twagunye dukumiriwe carabwira tuti ibyo byose nimwamuri ko mugira amasezerano arondera amahoro mwibagiye abariko baragwana ntacyo muzoshikako none muzoyashira mu ngiro mushire mu ngiro ivyo mudakora none bafashe nk'umuntu yiviriye buraya bafashe nkanyangoma ngo ingushire mu ngiro ngo amasezerano agaruka intambara ahagarika iyi iyatarimwe nicyo tumubwiye uzusome no muri amasezerano y'Arusha biranditsemo ngo abagwana ngo tubasavye guhagarika ingwana none uva yarabasezerano y'amahoro vy'ukuri ucu umucamo muri ayo masezerano nyene muca musaba
kubera batagize bati turategetse yuko
cyangwa twebwe bati twe turahagaritse kugaba bavuga ngo turasavye ngo bariko baragwana bahagarike intambara uca wumva ko hatari hagiye mu biganiro abagwa kuko ubyandi mu masezerano y'Arushage dubisome birimo biranditse neza n'ibintu byibonekeza hama rero birabana nako yashira mu ngi none sinva cyumugari mu kirundi ngo nta usomera indo rivuga urazi ko bari bagiye kugabangana ivyicara none ivyicara bo babigabangana gute mu gihe abanyagihugu bose batabizera ko abanyagihugu bari bamaze kwicamwo ibice bibiri hari abizeye igisoda cya leta n'abizeye igisoda cya CNDD urumva rero ntiwaza kuvuga ngo waburi ku ruhande rw'igisoda cya leta cyangwa ukaba ku ruhande rwa CNDD cyane kuri FNE ataraho ntacyo washobora kuvuga ndetse bituma bacha babona yuko hakuye rero ibiganiro by'ukuri byo guhagarika intambara nivyo rero byabizanye amahoro
byavyaje amasezerano
mayo kandi mwarabonye yuko gihe amasezerano yabaho impande zose zavuze ati kuva ubu turahagaritse ntabonye ko bica bihagara bica bihagara rwo nyene kubera abahaganiriye koko abagwana
none ufatiye ku biganiro kiravuga uno munsi muri CNDD mukunze kuvuga muti abantu bagirizwa ko bagerageje gutembagaza ubutegetsi abantu barungitse abantu mu migumuko abo bantu bapiye kuza mu biganiro abarundi bwa n'ubutungane ntiboza mu biga kimona ko bizova bimera nkuko nyine
ubwambere bwa ubwo ntosobere kuvuga ngo abantu bagerageje gutembagaza ubutegetsi barabutembagaje iriga barabutembagaje
kandi byarabanani
ahubwo baraneshejwe mu nyuma mugabo igihugu cyo baragifashe none kuva igizi atake 13 bavuze ko igihugu bagifashe batembagaje nibwizwa shingiro bakuye ne vyagarutse rya sigi nyene cyo bari mukuru w'igihugu aci agaruka akabisubiza none cyo gihe gihugu cyaje kwitwa gara
uvuga rero ko bajya
rero baratembagaje ubutegetsi utembagaje ubutegetsi ni ibara ridakogwa kendo some mu bitabo vy'amategeko mpuza makungu usome icarico wiyitiriye ko wafashe igihugu ucufatwa n'amategeko mpuza makungu hajya bajya mu bisanzwe nico gituma tutumva igituma ibihugu barimo bitabafata ntavyo twumva kuko amategeko mpuza makungu aravyemeza neza yuko ugize kudeta ukadekera ko utwara igihugu igihugu kibazwa wewe ibiza kuba byose imateko muza makunga aravyemeza biranditse neza nuko ntaza dokima birimo ni dokima yaoni naranayiberetse ndababwira nti ivyo muri ko muravuga byose banza mutubwira ubujera iyi periode ninde ayibazwa kandi mwebwe ngaha ibiganiro mwama muri ko muravuga imisi yose
kebwe gusangira ijambo ni kazoza
hari hibi ibiganiro byo gusangira ijambo kugira ngo mwubake kazoza cy'igihugu cyanyu ivyo nawo bisabisana nabijya vanga ibiganiro byo guhagarika intambara genda urabeje unyereke kugira ngo igihugu kivuye ko kiri mu ntambara haba hari himigwe ibiri igwana n'umurongo umwagarukira ko nundi uwundi agarukira ko uburiho kuko baravuga ati hajye nta musoda hinjira hinjiye n'ingwana ntareti hinjira ihinjiye n'ingwana cewe mbwira ko hari umutumba umwe cyagacimbire urumva mu Burundi bavuga bati agacimbire leta y'Uburundi ntigakontrola mugamu gihe cyacu twe twavuga tuti ngaha ntuhonyora ko kandi bikandi bikaka kabisa bikaka urumva rero ico gihe twe twari leta yagondojwe kuko ibona ko igihugu hariho ibipande itagikontrola igacivuga iti reka rero tugira ibiganiro kugira uburundi ntitubukemwe kabiri mwewe muza ari cyo gipande mufise natwe cyo dufise tubiteranye bisubire bibe kimwe
ariko murindiriye ivyo nimo nako muza mwindiye ko bibanza kuyangara kugezaho bigera hiyo kandi mashaka bisamira mu nzira
aha rero twiyumvire yuko mu mwaka wa 2020 hazoba umuharwana cyane mu mwaka wa 2050 duce twiyumvira na nyenewo hanyuma duce tumuhamagara tugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara kuko urumva no munsi umuntu arashobora kuduga akaja ku radio ubuho ni internet ati je kuvundagiza umugwi ugwana witwa Senared ucu uwo muntu ucuvuga uti nyaruka nyaruka mugira ibiganiro byo guhagarika iyo ntambara ntibe ubundi nabagaca vyuka ati naje ndagize umuhari ugwana witwa Forebo nyaruka nyaruka mugira ibiganiro none urumva yuko hashobora kuba imigwi igihumbi ari migwi yo kuvuga ku munwa itaboneka nico gituma burya hari hamategeka agenga intambara iyi igihugu kiri mu ntambara hacabare ivyo biganiro uri kuravuga hagati yabagwa ari abana b'igihugu leta itegerezwa gutunganya ingene abo bana b'igihugu ibumviriza nakuje umwana abwira se wiwe mu muryango ati jewe papa cenda vise ngora ni ntorera umuti hanyuma rero abo leta itegerezwa kubumviriza kuko nabana onet ni rekanda ivuje uko no vuga nti naho ba wacu mu bacu mu ibisanzwe no ba wakoze sakirireko mugabo hariho rero ivya ntahamwe ubifashe minenegwe leta ari izo bihanikwa ngo hakaro rero nk'ubu bunyene uravuze uti niyo mbare nta kibazo yizire cewe leta ndabihevye hari umuntu yakorewe ikibi hari uwice w'umuntu hari waturiwe imodoka yatuririwe inzu bibasa huye ibintu
byiwe yasahuye
radio ibiki uwo muntu aci avuga ati ko leta yase gucura ubanza reka ndagwicire je nanje cyambere imperako nturira ikintu cyose nzi cy'umuntu yabayemo muri ibyo bintu ni mushake mbonye cha rugufa narapfuye reka rero jewe ndabikore cha wimvira abantu nkuba abantu bononewe ibintu bose bakwihora bibazwa nda bibazwa leta nico gituma leta ikivuga iti hariho abakwiye guhanwa abo ontoje n'umushobora kumvikana ingene bahara hakaba rero nabandi usanga bakwegewe mu byo batazi kuko iminsi yose bujya hari habaje imbere n'abapfa kugenda bavuga ngo hari gihe no harongera kunguko abo rero bavuze atari gihe no harongera kunguko mugaba atari bo mutwe abo rero nibo tuvuga tuti nabana b'igihugu tubwira igituma mudashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro ico bo bisabira cavuga bati none leta ntudupfunga ehenga barazwi none ubuhoho abarondegwa n'ubutungana nibashika na 40 mugiyumvira abantu badashika 40 babohe igihugu bakibohere imugongo nyene amakungu yemeze ko ari umengana miliyoni 8 z'abantu bahigwa n'ubutungana kuburyo rero ayo makunga chaheba imiliyoni hafi 10 kugira girire neza aba inkozi zikibizizwe mu makungu zabikoze hagaragara ta nyoma kirimwo yuko ari bontore nibaze bahanwe none ko imera inzira ari mu nzu erega hajya bo kwishikana nkubo bakavuga bati nta kundi tugenze uko bishaka erega leta kubera muvye iracurubanza hanyuma ikabandanya kuko igihugu urumva kibandanya ciga ingene kibeshaho abene gihugu barabandanya bakavuga bati none nk'abantu baboreye mu gasho barya leta ntibariko barimbura turiko twungukiki nkajya ruho zubona yari cyari umukuru w'igihugu avuga ati dutezurira aba atrabagira ikigongwe baramaze guhanwa kangana uko baza bahashe nkabura bona baheruka kurekugwa nimwe nivyo rero nabo iyo baba bemera bati jewe ndishikanye ngenzo kushaka kuko ni uri leta ni uri umuvyeyi hajya rero leti chazi gumayi kukumga kuzu kumga kuza kushika usanga vya heads. Mungu mzewe gila kagara baru gandu kiwaza kugana na leti.
Ariko wabuze kare ugeze kuvuga uti inzego z'igihugu zihohotera abanyagihugu kenshi bivyari ntambara iyo muyumviye nk'abantu bavuga bati twebwe leta igumi ivuga ngo twotoronirwa no gutungana ntuba wibagiye ko muri mwebwe harimo abari baraciwe n'imanza igihe cha leta yakiriyagi mugabo bakamuka
nakubariye yuko ibi byubu bidasa na bijya vya kiyagi kuko bugiye leta yanyi nato twari kugwa muri ako kareta kacu erega niyo duhuye mu igari twavuga tuti sawa kuvundi bo ku munsi umwe barigeze kudufata nko kumenga ntacho tumaze cyatuvaje nta kibazo kuva ubu turitaye ibiganiro bizobera ibujumbura kuva ubu bizobera ibujumbura duca turataha kandi none twa tatu nagira yo duta rumba katwe twari duvisa duta mugiye gucacu none wewe amakungari kwemera ko urundi usha tumuca mu kabiri mugabo nabo nabe ne gihugu bacumuye ku gihugu Erega nti bacumuye kuri leta.
Nene mwibaza ko
mwe bibaza ko hajya bacumuye kuri leta gusa. Leta bayicumuye ko nkuko ari uyo igaba igihugu. Mwe bacumuye kubena igihugu. None abo bena igihugu mbeka bo boko mutabi yumvirira. Abo gabahuye ni vyago babateye. Abo bici wabantu baturira ibintu. Mbega nabo ko mutari ko murabi yumvira. Mukiyumvira abo baniyo mbare nibo mwiyumvira. Muga nti muri ko muri yumvira uwo nonewe ibintu. Jena giranda gusaba duhindukire tuje kuwononewe bintu wavyononye ni wononewe ninde wogira mukuru ari wewe
none wononewe ibintu ubu muri kamara mu maririke
hajya rero nico tuba tuvuga tuti bateza kuza bakiribwa imanza hanyuma uwononewe ibintu nawe acaboneraho kurondera indishi yakababara
ndagushimire General Evariste ndayishimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norel Kazoza Jerome Niyonzima nayo ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu na buta
urakoze Jerome aho muri studio y'ijambo y'ibujumbura namwe nshuti mutumva mwese twongiye kubashimira gukurikira programme zacu kuri rya America mbibutsa ko kane ikomeza irushanwa ryayo uyu munsi muri Gabon aho ikipe ya Misiri iza gukina n'iya Burkina Faso mu kanya gato isatatu kuri mikro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mukomeze mugire ibihe byiza